mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda kuri uno wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'94. Imihango y'uno munsi yaranzwe no kwibuka abanyepolitike bishwe ico gihe.
Abo twibuka uyu munsi ni abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi, bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa.
Uyu ni Augustin Yamuremye hatwari na mankenguzamateka y'u Rwanda. Augustin niwe yarayoboye iyo mihango. Hakurya y'u Rwanda mu Burundi naho inama nshingamateka yamirira kure icegeranyo ca Amerika cemeza ko abatavuga rumwe na leta bacicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike. Ibitigiri vyabaguye mu ngwano ya moko igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo muri Congo vyiyongereye. Abahinga ba ONU mu vyagateka kazi na muntu bemeza ko abarundi bahungiye muri Tanzania bakoregwa ihohoterwa ririmo ukwicwa no kunyuruzwa. Ibi vyegekwa ku nzego z'iperereza z'u Burundi na Tanzania. Muri make kandi Blaise Compaoré yigeze kuba president wa Burkina Faso, umwanya n'umwanya ashobora kubazwa uruhara rwiwe mu icwa rya Thomas Sankara. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ageze hirya no kwisi, reka tuyahere mu karere. Ibitigiri vy'abaguye mu ngwano ya moko igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo vyiyongereye. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iyi mirwano yatangiye ku cyumweru ishyamiranije abo mu bwoko bw'abanande n'abakumu. Ejo ministri w'umutekano muri guverinoma y'intara ya Kivu ya Ruguru, Jean Bosco Sebishimbo, yari yabwiye ijwi rya Amerika ko abapfuye bari bamaze kumenyekana bari babiri. Uyu munsi nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, umuvugizi w'iyi guverinoma y'intara ya Kivu ya Ruguru rero yatanze indi mibare mishya, avuga ko abantu bishwe ari 10, abandi 34 barakomeretse, n'amazu menshi nayo yaratwitswe. Ibitero by'imitwe yitwara gisirikari n'imirwano hagati y'amoko atandukanye bimaze guhitana abantu barenga 300 kuva uyu mwaka utangiye mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Na inabitse ku masonga mu kanya nkitangura, Blaise Compaoré yigeze kuba president wa Burkina Faso ashobora kurengukishwa imbere y'ubutungane kwera uruhara yoba yaragize mu rupfu rwa Thomas Sankara. Inkuru tubaza mugenzi wacu Egirwema.
Urukiko rwa gisirikare muri iki gihugu nirwo rwatangaje ko rugiye gutangiza iburanisha rya Compaoré wahunze igihugu akuwe ku butegetsi n'imyigaragambyo y'abaturage bamusabaga kuva ku butegetsi. Bibaye nyuma yuko ubushinjacyaha bwemeje ibya Compaoré n'abandi 13 ashinjanwa nabo bakurikiranyweho. Compaoré wamaze ku butegetsi imyaka 27 kuva mu 1987, nyuma y'urupfu rwa Sankara ashinjwa kugira uruhare mu kwica uwo yasimbuye ku butegetsi. Uyu wahoze ayobora Burkina Faso ubu akaba yarahungiye muri Côte d'Ivoire, na bagenzi be bareganwa barashinjwa ibyaha birimo guhungabanya umudendezo w'igihugu, ubufatanyacyaha mu bwicanyi no guhisha imibiri y'abambuwe ubuzima. Thomas Sankara yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1983, ategeka Burkina Faso kugeza mu mwaka w'1987, ubwo yicwaga afite imyaka 37. Blaise Compaoré yashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi mu mwaka w'2016.
Edi Rwema urakoze. Cubandaniriza ko udushikane muri Mozambique mu duce twazingamitswe n'ibitero by'intagondwa zitirira leta ya Islam, utwo duce tuvugwamo abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibiribwa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM yatangaje aya makuru, rivuga ko abantu bagira hafi kuri miliyoni imwe bugarijwe n'inzara. Ni nyuma y'uko benshi bakuwe mu byabo bahunga ibitero by'intagondwa. Thompson Firi uvugira PAM asobanura ko uko ibitero birushaho kugabwa ari nako abaturage bava mu byabo kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Ibitero by'intagondwa byakajije umurego guhera mu mwaka ushize aho bamaze kwigarurira uduce twinshi mu ntara ya Cabo Delgado. Ibihugu birimo Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse gutangaza ko byiteguye kohereza impuguke za gisirikare gufasha guhugura abasirikare bari mu mutwe wihariye wa Mozambique guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiislamu.
Edi urakenuye tuve muri Mozambique tuce tuja i Bruxelles kumurwa mukuru w'Ubiligi hari kuhabera ibiganiro vy'ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare OTAN. Uburusiya buri ku rutonde rw'ibiza kuvugirwa muri ivyo biganiro birimo umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken. Thomas Kamirindi aragarutse kutubwira izino nkuru.
Muri iki gihe Uburusiya burimo burashyira abasirikare benshi ku mipaka yabwo na Ukraine. Ukraine ivuga ko Uburusiya bushaka kuyishotora kugira ngo barwane. Biteye impungenge cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bya OTAN. Usibye abategetsi b'ibi bihugu, Ministro Blinken agomba guhurira kandi i Buruseli na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine, Dmytro Kuleba. Ukraine ntiri muri OTAN ariko yatangiye gutera intambwe za mbere zo kwinjiramo. Ingingo ya gatanu y'amasezerano y'uyu muryango w'ubutabarane avuga ko bose baba batewe iyo umwe muri bo mu bawugize atewe. Ni ukuvuga ko bose bagomba gufatanya kurwanya uteye. I Buruseli kandi Anthony Blinken arahurirayo na mugenzi we Lloyd Austin, minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukubutse mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye birimo Ubudage. Yahatangarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho icyemezo wari umukuru w'igihugu Donald Trump yari yarafashe cyo gukurayo abasirikare ba Amerika 12,000, ahubwo ko Amerika igiye koherezayo abasirikare b'inyongera 500 muri iyi minsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ifite abasirikare 36,000 mu Budage bahorayo. Ku itariki ya 23 y'uku kwezi gushize nabwo Blinken yari Buruseli mu nama ya OTAN. Nayo mu byo yigagaho harimo Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu 2014.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru agezwe hirya nino ku isi, tuyasezerere muri Djibouti aho baguye mu isanganya ry'ubwato bw'ibiye ejo kuwa mbere bageze kuri 42. Oriane itanga ishaka vyifashe gute.
Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ku isi OEM niryo ryatangaje igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko baguye mu isanganya ry'ubwato mu nzuzi ziri hafi y'icyo gihugu kiri mu buseruko bwa Afrika. Umuvugizi waryo Yvonne Ndege atangaza ko mu bitavye Imana harimo abana 16 kandi ko abandi 14 bashoboye kurokoka. Uwo muvugizi Ndege amenyesha kandi ko abagizi ba nabi bakora igikorwa cyo kunyuruza no kudandaza abantu babacisha muri izo nzuzi batarafatwa. Umuvugizi w'ishyirahamwe OEM muri Yemen we avuga ko abo bantu bari muri ubwo bwato bari bavuye muri Yemen, aho intambara imaze igihe isinzikaza icyo gihugu gikenye cyane mu bihugu by'Abarabu. Abantu batari bake mu bihugu nka Ethiopia, Somalia na Yemen bafata izo ngendo zibangamiye umutekano wabo barondera ubuzima bwiza mu bihugu by'Abarabu bitunze. Gusa ibibazo by'amagara bitandukanye harimo n'ikiza cya corona biratuma basubira iyo bavuye.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezwe hirya no ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio@vewa.com. Adresse y'ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Facebook ni vewa radio yacu. YouTube niyo adresse nyene cyo kimwe na Instagram. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahere ku vyagateka kazina muntu abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu batewe impungenge niho nyangwa ry'agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania mu itangazo abo bahinga basohoye kuri uno wa kabiri basavye abategetsi ba Tanzania n'u Burundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagisaba ubuhungiro abahinga basigura ko bafise amakuru yemeza yuko hari abarundi bahungiye muri Tanzania bicwa bahohotegwa baburirwa irengero baterwa ubwoba abandi nabo bagatahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu muri iryo tangazo abahinga ba ONU bemeza ko inzego zijeje iperereza mu Burundi zifatikanije n'izo muri Tanzania akatari gake zihagarika mu buryo buteye kubiri n'amategeko bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu mu bahagarikwa bamwe baricwa abandi bakaburirwa irengero abandi nabo bagahohoterwa canke bagasubizwa iwabo ku nguvu hambavu ya politike abahinga bavuga ko yashizweho na Tanzania mu ntumbero yo kugumiza makambi impunzi kugira ngo ntizishobore gusohoka abahinga ba ONU bavuga ko Tanzania yaburabuje impunzi ku buryo zibayeho mu bwoba bwinshi bwo kunyuruzwa n'abajejwe inzego z'umutekano babatwara hataramenyekana canke bakabatahukana ku nguvu mu Burundi abahinga ba ONU muri iryo tangazo bashimangira ko amakuru bafise yerekana ko bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahungiye muri Tanzania bagenderezwa nabiyoberanya bakigira impunzi abo bahinga babandanya basigura ko umutekano makambi utacizewe bivuye ku bakorera iperereza ry'u Burundi bija makambi atandukanye biyita impunzi hanyuma bakarobanura ab'inzego z'umutekano za Tanzania zita muri yompi bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania bibwiriye ubwabo ONU ko bamwe muri bo hariho abahagaritswe na polisi ya Tanzania bakaburirwa irengero abagize imana nabo ntibaruburirwe irengero bagahohoterwa hanyuma bakaja gusinyishwa ku nguvu urupapuro ruvuga ko bipfuza gutahuka mu gihugu cabo hari n'abasabwa amafaranga imbere yo kurekurwa nk'uko abahinga ba ONU babandanya babisigura abenshi mu bahagarikwa babazwa ibibazo birimo ibibagiriza kuba mu mirwi irwanya ubutegetsi bwo mu Burundi abandi nabo bakagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira ivyo vyose vyatumye hari abarundi batarike bake bahisemo gusubira mu gihugu cabo bivuye ku bwoba bw'umutekano nk'uko abahinga ba ONU babisigura mu itangazo ryabo abo bahinga bibutsa ko iki kibazo leta y'u Burundi yemeye kugikora kwa matohoza mu kwezi kwa munani ko mu 2020 naho kugera ino saha atacho irakivuga ko kumugaragaro muri iryo tangazo babwira leta y'u Burundi ko yari ibwirije kureka gutoteza abanyagihugu bayo barimo nabahunze kurundi ruhande abahinga ba ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu bemeza ko leta ya Tanzania itayobewe amabi ariko akuregwa abarundi bahungiye ku butaka bwayo bagasanga nayo nyene yari kwiye gufata ingingo ikavavanura n'ingendo yo gutoteza impunzi z'abarundi tumira amategato hama duce twerekereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo iramutswa leta shasha igizwe n'abashikiranganje 56 yaraye itangajwe nyuma y'amezi abiri hashizeho umushikiranganje wa mbere Sama Lukonde Ijwi ry'Amerika ryagendeye abanyagihugu bo mu gisagara ca Uvira baribwira ko ahanini ico biteze kuri ino leta shasha ari umuti umutekano muke n'isanurwa ry'amabarabara yononekaye muri territoire za Fizi na Uvira ni kuri micro ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo
turifuza ko iguverinoma yadukorera ibyo yadukorera ni byinshi ariko byibuze hari ibintu bitatu byibanze tushaka ko yadukorera byihuta yenda n'ibindi nubwo byaza nyuma ariko ibyo bitatu icyambere turifuza ko idukorera imihanda Kongo Uvira yagize ibibazo by'imihanda yari yaribagiranye niko novuga ariko ubu turifuza ko iguverinoma yadukorera imihanda ubu ibintu ko birazamuka bihenda kubera ikibazo cyo kubura imihanda ico kintu turagisaba guverinoma yacu yarayisohotse ko yadukorera imihanda bizatunezeza cyane imihanda dufite ni mibi uva ukavuza Uvira ubu nyine nta modoka zigenda imihanda yarapfuye muri ngoma uva Uvira uja Fizi territoire ya Fizi naho nuguca ni bote nuko ngo muragenda mugakoresha imitumbu kugira ngo mutraverse mwinjira muri ya territoire yindi tukasaba ngo imihanda bayikore bizatunezeza kandi byadufasha icyakabiri turasaba ko bakreya barema imirimo ku basore ibi mubona ama groupes armés akenshi twe tubona ari kibazo cya chômage umusore ugasanga rica yarangije ishuri diploma kabika byari byagiranye nta offre zigihabo none wamara kubika diplome ukumva nta kindi ukaja muri groupe armée kugira ngo kire vuba kuko bari mu kwiba bakagira gute nibi bagashimuta abantu bagasaba ifaranga kugira ngo abo bantu bagaruke mu mago yabo ubwo nibwo bwabaye bucuruzi none ngo babone ibyo bintu birabaye abantu abasore benshi bisuka muri groupe armée
Iyi guverinema tuyiteze ko icambere na mbere yazimye uyu muriro tumaze mu imyaka itatu ko plato yasemo krize tubu amateka umutekano wari warabuze ni heraho ni hanyuma ubwa kabiri ni dukorera amabarabara karabaye bantu basubiye muri birya byakere byo kugenda n'amaguru imihanda ntiheruka uva uviruka jifizi mvuye yo mu cumweru giheruka Nafashe moto baraka ndaza nshitsa yitwa kwa Swima ari moto ari nge ninjira mu bwato nshitsa yitwa mu ruhanga ninjira mu bwato ni moto donka nta mabara banda iruka tangane karabyinzi yo kipa mabarabara ubu dukedegereje rero ko bakata yandi tegereje barabara ko twokata ibarabara rya Hope Plateau rihera kazi baragaseruka Minembwe rigaturuka imwenga ikinjira Minembwe rigaseruka Fizi kalemi ico gihe rero bikozwe gutyo twovuga ati tukihutse ni here ku mutekano bivuze umutekano n'u cyeshekesha iyi mitwe y'ibirwanisho y'abakongomani ari abahanga bagatahi wabo cyangwa batatayi bagashirwa ibirwanisho abose bakabashyira mu nkambi kubariza amategeko nibaje mu nkambi batorera inkambi iyo ngiyo mu maprovensi ya kure cyangwa batahi wabo baje kubakiye wabo amahoro abe mu karere kayo
rero nk'abantu bawuvira ico tukeneye cyane ijambo rya mbere ni sekirite nta kintu cyakorwa mbere y'umutekano abantu barahunze abantu basubiranyemo ibibazo byarabaye abantu ntibagituye abantu nta mutekano bafite abantu barishwe ibibazo birahari ikintu cyihutirwa priorite ni umutekano umutekano ugomba kubanza ukagaruka haje kugira ngo bongere bubake tisi sosiale abantu bongere bavuge rumwe babahuze bumvikane babaganirize ico ni ikintu cyihutirwa icyakabiri abantu babanyabuvira bakeneye ni ibintu bya development amajambere mu masekteri yose habaye mu mabarabara imihanda igakorwa abantu bagasubira urabona ahantu henshi nta accessibility hari kuba nta mabarabara hari andi masekteri ntiyakora nka sante ibitaro ntibikora ubuhinzi byo kurya ntibigerwayo no guhinga ntibyakorwa neza urabona ikintu cyose gikeneye kuko haboneka amabarabara agakorwa abantu bakagera mu duce twinshi n'intambara nyinshi ziba yuko nta autorité de l'état nta butegetsi buhagera ugasa nkaho ibikorwa byose bitazwi ariko muri moye ho plateau no muri plain n'ahandi buvira hose yakenewe yuko haba amabarabara meza hakaba noneho amajambere kugira ngo ibikorwa byose mu masekteri yose bishobore kugerwaho ico nico twifuza kuri guverinoma shasha
arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuri amajwi yose yadutororokanirije tuve rero muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Rwanda aho kuri wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi umuhango wo gusozera ino ndwi waranzwe no kwibuka abanyepolitike mugenzi wacu Asumta Kaboyi ikigali mu Rwanda yabidukurikiraniye
Numuhango wabereye ku rwibutso rwa Rebero mu nyengero z'umujyi wa Kigali rushingwemo abanyapolitiki baturukaga mu mashyaka anyuranye yakoreraga mu gihugu bitandukanye n'uko byari byifashe hatangizwe icyumweru cyo kwibuka umuhango wo gusoza icyunamo wo witabiriwe n'abantu benshi barimo abayobozi bakuru b'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda abanyamadini baturuka mu matorero anyuranye ndetse nabo mu miryango ifite ababo bashyinguye ku Rebero Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena Iyamuremye Auguste niwe wari umushyitsi mukuru muri uwo muhango ngo yasabye abanyapolitike b'ubu gufatira umurage kuri bagenzi babo bashyinguye kuri urwo rwibutso
abo twibuka uyu munsi n'abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa bahigwaga batazira ubwoko bwabo ahubwo kubera ko barwanyaga urwango ivangura amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside ariko hari n'abazize byombi
Perezida wa Sena kandi yumvikanishije kuretse aba banyapolitike hari n'abandi bantu bishwe bazira gutabara no kurengera abatutsi
abishwe bazira kugerageza kurokora abatutsi no kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside tubasanga no mu bindi byiciro by'abanyarwanda bakaba bararanzwe n'ibikorwa by'ubwitange kugeza aho bemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo bakize abatutsi bahigwaga ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ihakana ko hari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bishwe muri jenoside batazira ubwoko bwabo ahubwo bazira ibitekerezo byabo bya politiki
Umuyobozi mukuru wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Bizimana Jean Damascene yavuze ko amashyaka ya politike yaraya yagiye mu cyo yise utupawa ariyo yatumye umugambi wo kwica abatutsi ndetse no kwica abatari muri uwo mugambi ugerwaho we kandi avuga ko asanga ari abanyapolitike batabibonye misomo
ikibi gikomeje kugaragarana n'ubu nyuma y'imyaka 27 Jenoside yakorewe abatutsi yagaritswe n'ukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakora mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabimvuze mu nshamake kandi ibyo babitangiye jenoside ikimara guhagarikwa abajenosideri bakimara guhunga igihugu batsinzwe bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe baderi yavugaga
madamu Kamea Letizia n'umukobwa wa Kamea Andrea uyu mugabo n'umwe mu bashinze ishyaka rya PN akaba yarabaye n'umunyamakuru w'icyahoze ari Renforo ndetse yaje no gushinga ikinyamakuru cyitwa Rwanda Rushya ikinyamakuru cyari kizwi guhangana n'ibindi binyamakuru byari bishyigikiye ubutegetsi bwariho madamu Letizia Kamea avuga ko atazibagirwa ubutwari bwase
navuga rero nguyo iyo mwibutse nibuka umuntu uri libwa muri we uba ukomeza kuba we umuntu udahindurwa n'ibihe umuntu udatinye gupfa kubera kuba uwo ari we umuntu ugomeza kuba we muri circonstances arizo zose kudatindanga agaciro zawe kubera ko wakorewe ibi kubera gukomeza kuba wowe no gukomeza kuba positive gutekereza neza gukomeza kuba umugwaneza gukomeza kuba kugira ubwonko buri navuga ngo buri bwisanzuye umubyeyi kandi wa mbere umubyeyi mwiza
ku rwibutso rwa jenoside rwubatse ku musozi wa Rebero rushyinguyemo abanyapolitiki 12 biganjemo abo mu ishyaka rya PR, PSD na MDR urwibutso kandi rurimo abazize jenoside barenga 14,000 biciwe mu bice bitandukanye bya Nyamirambo Gitega ibitaro bikuru bya Kigali icya hafi n'ahandi mu mujyi wa Kigali Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Asumpta Kaboyi urakinuye mu gihugu cy'u Burundi umurwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide Hash mu mfunyafunyo wemeza ko muri ico gihugu uburenganzira bwa muntu bwifashe neza kandi ko ata muntu numwe akizira ivyumviro vyiwe uyu mugwi wabitangarije mu namashinga mateka igihe wariko ushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze utwariye namashinga mateka nawe yaciye aboneraho kwamirira kure rapport ya leta zunze ubumwe za Amerika iruka kudoma urutoki ku bwicanyi bwahitanye abantu barenga 200 mu mwaka uheze abo leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko bari biganjemo abatavuga rumwe na leta ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu idoni do kuri ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonguru
Inama nshinga mateka y'u Burundi ntijye umunwa mu kwagereza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko cyasohoye raporo y'ibinyoma ihengamye kandi igamije gutuma amakungu adasubira kwizera icyo gihugu. Iyo raporo u Burundi butera ibyatsi niheruka gusohorwa n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa, abarenga 100 baraborezwa igufa barahohotewe mu Burundi mu mwaka uheze w'2020 bazize ivyumviro vyabo cane cane ko batavuga rumwe na leta. Kuri uyu wa kabiri, Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi yamiriye kure ibiri muri iyo raporo.
Dokima nkirya ipaje 43 y'ugu cha Amerika kishobora kuba cyarakoze iyo raporo, kuko jewe ntababesha nitwa ko ndongoye inama nshinga mateka nkaba ntigezwe byibure ngo mbazwe kubintu nkabiri ya raporo bavuga ngo hari 200 yapfuye. Umuntu agacabibaza ati none abo bantu babibonye bagiye kubiraba bari bahagaze hehe? Baba bafite ibyumviro byinshi cyane, ariko ukiri nyamukuru zibari kugira ngo babasige ivyondo babereke ko atacyo muri ko murakora cyanke bababuze gutera intambwe. Noneho batanga amaraporo mari y'ugushaka guharanika cyanke babaremenhaniriza. Ereka hariho n'abadashaka yuko u Burundi bugira ibiganiro na Union Europeenne, n'ukuntu abo bantu bariko barandika amaraporo abandi bandikira za ONU. Umuntu arumva yuko ari ikintu koko bashaka gushikako, bati hariya abanyoro canke abacigwa imana ntibazishigwa bashikwa imanza bisunze amategeko ibintu nka bene ivyo n'ibindi n'ibindi.
Iyo raporo itunga urutoke ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko zahunyanze uburenganzira bwa muntu ababangamiwe cyane bakaba arabatavuga rumwe na leta n'abaharani agateka kazi na muntu. Naho biri uko umugwi w'igihugu wigenguje w'agateka kazi na muntu CNIDH, Commission Nationale Independante de Droit de l'Homme, wemeza ko ata muntu n'umwe mu gihugu akizira ivyumvi biro vyiwe. Sixte Vinyini Muraba yabitangarije imbere y'inama nshinga mateka umugwi arongoye wari kushikiriza ibyo waranguye mu mwaka uheze.
Tukavuga ukuri uko biri, iyo umuntu akoze icaha tukamuvuga tukanamushengeza. Twe tubonye ko ata mukuru w'igihugu cyangwa umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wewe ugende kubite na ni kuvuga ko nta virasore twa dolome ibirimo iba ari virasore twa kome. Nikirikora nuko mu busho bumwe butandukanye twarazi twasanzeyo bamwe mu bantu bakoze icyo byaha. Twe icyo dushyira imbere ni uko umuntu akoze icyaha ahanwa.
Yamara amashirama dahana ni ivyicaro vya politike yo yabonako ivyinama nshinga mateka n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu biyamiriza arukuri ku rubuga. Anshere niko yagize atwara ari igiteka yanavuzwe na Amerika kuri iri ku rubuga. Atanga akarorero ko no muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka w'2021 abantu barenga 80 bamenyekanye ko bishwe bazira ivyimviro vyabo.
Muri aya mezi atatu yonyene abantu 82 bishwe, aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino. Abantu 5 baranyuruzwa, 15 barahohoterwa twita torture, n'abandi 200 bakase udaciye mu mategeko. Muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na 20 ishyirahamwe riteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 bishwe, aho ndetse mbere 222 bagiye batorwa hirya no hino ari biziga. Haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo, 124 barahohoterwa mwe twita torture, n'abantu 181 bahagaritswe kudaciye amategeko.
Umugwi w'igihugu CNIDH wagiriza aya mashirahamwe ko ari amacandya gusa.
Ntitwibagire ko abandika bamwe duhurira kubadufasha abo bita les partenaires, ayo mafinansima baduha niyo duhuriye ko nabo nyene boyasaba, ni ukuvuga ko bayaduhaye bo bariko barahonda.
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 umugwi w'igihugu CNIDH waratswe amanota uva mu rwego rwa mbere a w'imigwi ifatwa na ONU ko yigenga igakora idatamitswe ijambo uja mu rwego rwa kabiri B w'imigwi irimo kwaha kwa mareta ubu wa mugwi warandikiye gisata ca ONU kirabagateka kazi na muntu kugira ngo urabe ko wosubirana icicaro cawo ca mbere a yamarihorero ry'amashami mpuza makungu rikingira gateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale pour les droits de l'homme ribona ko hataragira ko CNIDH usubira guhabwa ikibanza n'amanota meza kuko kubwa FIDH n'uba gateka kazi na muntu karacahungabana uwo mugwi ukaguma winumije. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Akayonunga duce dusozira makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro ari kumwe na Jove Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije byashize hamwe na Facile Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.